Murumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kudutega amatwi twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa kane. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini avuga ku mpunzi z'Abarundi zababa igihumbi zimaze gutahuka kuva ku munsi wa kane mijoro no kukugene abanyarwanda bahagaritswe muri Uganda bamerewe. Inyuma ibivugwa mu karere tuzakubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini impunzi z'Abarundi zababa igihumbi ziramaze uhunguka kuva ku munsi wa kane mu ijoro. Ndizemanga ko zahunze umutekano muke muri rusangi, ariko benshi bavuga ko bafatiwe muri Tanzania bagiye guca ingero bajanwa ku nguvu mu makambi. Hari n'abemeza ko baciye mu busho imbere yo gukoreshwa ibikorwa badahembegwa. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Inyuma y'amanama amaze guhuza ishyirahamwe impuzamakungu gitaho impunzi HCR leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ku kibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania zibandanya gutahukanwa kuva mu ijoro rikuze buca ari kuri uyu wa gatanu gushika ku muhingamo w'uyu wa gatanu nyine abagera ku 981 bakiriwe mu ikambi y'agateganyo ya Songore ni muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Abatahuka bagaragaza umunezero ntangere wo gutaha iwabo.
Turahungutse mu Burundi twumva ko tumerewe neza kuko mu mpunzi twari ariko ntabwo twari dufite ubuzima bwiza. Urabona nkanjye ndi umuntu akuze kurya indi imwe nayo idafasha ya buri munsi ntabwo byanguye neza.
Je niyumva kamwemwe gakomeye cyane kuko nk'ubuzima narimbayemo nduta narimbayeho nk'umuntu afunzwe nka kugingurwe wifungira mu rupfu.
Muri abo bahungutse hari abashyitse mu gihugu cya Tanzania nyuma y'indyane za politiki zo mu 2015 hakaba n'abashyitseyo imbere gato. Abemanga icyese ko bahunze imvo z'umutekano muke ntibahuta baraboneka. Nuwabonetse nta gashiro agiha iyo mvu
namwe nkugiye impungi bihuha nagiye ndumva mugabo ubu niunda mvugishukuri nabonye umuntu yapfuye cyangwa umva nyine ntambara yakubise nkabona abawe ko barahunga ari benshi sikaye ndi umuntu karabona uhunga kabisa
kubera iki
uko ndabyubuzima muri mu nkambi nibunga ariko ngaha mu gihugu wacu sinzi n'ababyeyi bose ndabasanzeho umva niko ndarabyeho kandi naho mbye byinshi ubwo kuva ngo ndahunze.
Abenshi bavuga ko bafashwe bagiye guca ingero
kuri abari bafashiye mu kijiji nyine muri Tanzania ubwo hanyuma nyine umuntu baca bambwiye ati uhise mwishi gupfungwa cyangwa se kugutwara mu nkambi cyangwa se cyangwa ko mu mfunga zo n'umuntu wari mu nkambi ntangorane kabisa.
Twari tugiye gupagasa kubera hari aho ku mupaka wa ngaho tumaze kurima utwo turimye tugizeho two dusaruye dutashe mu nzira baca baradufata ati none mwe mubwiye iki twe turabarundi turatashe baca batubwira ati kuja mu gasho no gutaha muhitemwo kimwe. Twararebye guhitamwo kuja mu gasho tuzira ubusa tuca tugenda mu nkambi ku nguvu.
Uyu ashinga intaye ko hari abafungwa bakarungikwa mu ikambi y'impunzi babanje gukoreshwa ku busa
cyane cyane nk'abarundi babo ugiye gupagasa kweri ugafatwa aka ni ibintu bikomeye rwose haragaso bakunda kugushyiramo barakurimisha rwose n'amabava gatono kabwo no gufura ze nabiwofa kwe ari baguha isuka aka idapimana santimetero 40 urima baguhaye ibitugu wabahaye ibitugu aturima ku kiboko kuva mu gitero bira saa 8 nyene gutyo gutyo nyene baca uzakugodoka kwe no guhera wawere bamaze kukurimisha baca nyene bagusubiza nyene mu nkambi.
Uyu munyagihugu avuga ko hari abasaba guhunguka kwemererwa bigateba
byandikishije umunsi umwe mu kicenda kicenda rero umugore aratoka umugore wanjye ari mu kwezi kw'icenda naye nkabanjuba umugore yagavize ninda uburuko byaha na byaha hanyu vene ku telefone kuri ku byaha na byaha cyawumva ugahinda ibintu byo gutera kuri umugore wawe umbe ngo yarabyaye muti ari kumwe cyo se bazira ya Tanzania niko yoga nyamba umuntu mwandike ibyiza niko yogendera ku tonde rw'abantu yandike umba usinyi bwa mbere usanga batwaye uri nyuma yiwawe nkanje bari basinyuma nje bose baratashe
abavuga ko bajanwe mu makambi bagiye gucingero bavuga ko kuroderera ubuzima mu gihugu bavuyemo bagiye kubiheba cyangwa babicishe mu zindi nzira
je kweri amwe byose abari ko shaka gupagaza oya noronderera handi kabisa bizazeho ngira norondere cyangombwa kabisho ngenda fisi
ubuje wasinzotubira gupagaza nyimba ari ubukene buzoba bushikiye nzoguma muhira nkoresha isuka ku babanyi ntacyo nzoba muga kuvuga ngo nzongera kujabuka igihugu oya nzicara muhira nkorera iruhande yo muhira nge duke tumbumbe kuko cyo mbonye ndabonye
mu nama iheruka kuba hagati ya HCR n'amarete y'Uburundi na Tanzania harafunditswe ko igitigiri cy'impunzi zahora zitahuka ku ndwi cogwizwa na kabiri yamara bamwe mu bakorana na HCR mu gikorwa cyo kwakira abahunguka bavuga ko ikibanza bashikiramo cyasongore kidafite ubushobozi bwo kwakira benshi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarulinze ijwi rya Amerika
mu gihugu cya Uganda mufasha wa Jean-Claude Iyakaremye umwe mu banyarwanda baherutse gutabwa mu mvuto n'inzego ziperereza yasabye ubutegetsi bwa Uganda kurekura umugabo wiwe avuga ko yagirizwa ibyaha atakoze ari kumwe n'umwunganira mu mategeko umufasha wa Jean-Claude Iyakaremye yavuze ko umugabo wiwe yafashwe bunyamaswa n'igisirikare cya Uganda n'inkuru dukesha umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala
ari kumwe n'umwunganira mu mategeko Madame Beatrice Nyirahabimana yabwiye abanyamakuru yuko bamaze ibyumweru bibiri batazaho umugabo we yaburiye kugeza ubwo inzego zishinzwe umutekano za Uganda zemeje ko arizo zimufite ubu ngakaba ziteganya kumugeza imbere y'ubutabera bwa gisirikare
kuko icyaha bamushyizeho ni icyaha cy'imbunda cyerekanye n'ibintu byo bya mama ne ku bintu nk'ibyo kuko baramubajije arababwira ati nge nta kintu mbiziho bumvishe bitabashije kumufata niko kumukura muri icyo aho yarafungiye habi bamujyana aho bita Macinde natwe niho twabashije kumubona mu kuwa mbere w'icyumweru kino
mwabonanye muraganira
twabonanye turaganira ndamubaza niki
yakubwise ko bamufashe gute aho hari baramuhohotera
baramufashe nabi cyane kuko ngo baramukubise
yarasanzwe aho rikise
yatwaraga
moto ni umugabo wawe nyine wumva urengana cyangwa hari nabandi ko twumva ngo hari nabandi benshi bagenda bafungwa
ntabwo navuga ngo ni umugabo wanjye wenyine kuko nawe ubwe naramaje arambwira ati turi kumwe n'abanyarwanda benshi aho ndi hariyo benshi aho bamushyizeho makenda
yakuba kuri mu mara wari
ntabwo yambwiye mu bara ariko yambwiye ati harimo benshi harimo abanyarwanda benshi aho ngaho ndi
bose bashinjwa kimwe se cyangwa basubira
ntabwo namubajije ibyo bashinzwa kuko gusa yambwiye ati ni benshi nabonye bana aho ngaho nasanze
ubunganira mu mategeko bwa Nakiza Aaron yabwiye abanyamakuru yuko Jean-Claude Iyakaremye yafashwe mu ijoro ry'umunsi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabwiye muri Uganda kuganira na mugenzi we Perezida Yoweri Museveni ku matati yarari hagati y'ibihugu byombi akaba avuga yuko uretse gushinjwa icyaha cyo gutunga imbunda atabyemerewe n'amategeko Jean-Claude Iyakaremye anashinjwa icyaha cy'ubutasi nabajije Aaron niba ifatwa rya Iyakaremye ku munsi abaperezida bombi bagize ibiganiro taraho byaba bifitanye isano atahubwa ibibazo byo gufunga abanyarwanda niho byagombaga kugarukira
it raises an alarm because leaders talk at the highest level
ati yego biteye ikibazo kuko sinumva ko abakuru b'ibihugu kuri urwo rwego rwo hejuru ruhebuje boganira bakemeranya guhagarika amakimbirane hagati y'ibihugu byabo hanyuma mu ijoro abasirikare bagakora ibintu binyuranyije n'ibyo abakuru babo baganiriye bagafata umuturage usanzwe witwarira moto birababaje byerekana ko inzego z'ubutasi za Uganda zitubahirije ibyo abaperezida bombi baganiriyeho
that communication of that deal
bwana Aaron Kiza ni wunganira n'abandi banyarwanda bagiye bafatirwa muri iki gihugu muri ubwo buryo yambwiye yuko icumi barekuwe bagasubizwa mu gihugu cyabo akaba hasigaye umwe René Rutagungira ugikurikiranwaho ibyaha bijyanye n'ubutasi mu kindi gihugu n'urukiko rwa gisirikare twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier Richard Karemire kuri iki kibazo ariko ntibyashoboka nyamara ariko ubutegetsi bwa Uganda nabwo bushinja leta y'u Rwanda gufata nabi abanyayuganda baba muri icyo gihugu ndetse birimo no kubahagarika ku kazi bakora badahawe ibisobanuro nibutse ko umubano hagati y'ibihugu by'ibituranyi wari inkwari watokoye buri gihugu gishinja kigenzi cyacu kukigambanira ndetse bigatuma abaperezida bombi banga kujya mu nama atandukanye yabereye mu bihugu byombi. Ariko nyuma gato mu kwezi gushize Perezida Kagame w'u Rwanda yaje gusura mugenzi we Yoweri Museveni. Inama yabo irangiye babwira abanyamakuru yuko ari nta kibazo gikomeye kiri hagati y'ibihugu byombi, ko banashyizeho inzira zo gukemura ibibazo ibyo ari byo byose bishobora kuvuka kubera ubudahanahana amakuru byihuse. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Turabashimiye bagenzi bacu, utugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano mu minsi ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazondongo ibiganiro vy'ino mwanya. Ikaze mwese inshuti bakunze.
Amakenga afise nuko hariho abashaka kwikinga mu kiva bakinjira ngo ruhusha barusavye ku telefone gusa. Ko ibyo umushyiranganje yatubwiye tubwiye yuko ashobora gusaba ubusha ku telefone agaheza akinjira. Yoro telefone ubutariwe tubimenya gute?
Uyu numwe mu bashinga amateka b'u Burundi avuga ko ariho kasorobo mu tegeko rigiye kugenga ingene imanza zicibwa n'ikungene amatohoza akogwa mu Burundi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, ariko umushikiranganje we ajejwe iby'ubutungane abivuga ku iki.
Iri tegeko niwamenyesha ko ritaje guhohotera uyu canke kubera yuko mu bibi by'amategeko harabyaha. Ikitanditswe n'ikiba cyane kandi uko zikitanditse ubumaze kuja nyuma y'uburongo.
Laurentine Aime Kanyana n'abashinga amateka muraza kumva ico bavuga kuri iryo tegeko ry'ukungene amatohoza zoza arakogwa mu Burundi n'imanza uko zizoza ziracibwa. Murabe hagufi ya maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongire ndabahikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Inamashinga amateka y'u Burundi yarayemeje iminyanyuro y'itegeko rigenga ingene imanza zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa. Bishasha biri muri iryo tegeko nuko abajeje umutekano bashobora gusaka ijoro atamutahe bafise, bakinjira amatelefone wanka bigafatwa nk'icaha amamashini nyabwonko. Nuko nyine iryo tegeko riranavuga ko uwikekwa ko icaha kanaka bashobora kumugendereza ku buryo urugo rwiwe rushigwaho za kamera. Reka zwacu Bujumbura Remonzi Imana abiducire mu mizi.
Ino nteguro ibyirizwa yemejwe ni namashinga amateka y'u Burundi ku bice 83%.
Iryo tegeko naho yemejwe n'abashinga amateka 90/22 barihakanye. Bishasha biri muri iryo tegeko vyarateye amakenga bamwe mu bashinga amateka. Ivyo navyo ni nk'isakwa ryo mu ijoro gusa katamutahe no gushyira ibishobora gukurikirana umuntu yiketswe ko icaha cyangwa ariko akogwa amatohozwa.
Turavye uko ibintu bimeze kuko abantu bapfa byinshi, hariho abadodoberezanya, hariho abicana kubera imvo nyinshi by'amatongo by'iyumviro ibi n'ibi. Nkabona rero yuko ugusakwa kw'ijuru gutera amakenga kuko ndashobora kuza kugusaka mfite icyo dupfa hanyuma nkugirira nabi. Nayuko rero ibyo gusaka mu ijoro byovamo bakabwira mu gitondo nka kurya udahora biba kuko ndashobora kuza nabiteguye nkaza nkavuga yuko uriko urarizista nkakwica cyangwa nkugirira nabi nkavuga yuko ndi muri legitime defense ko n'ibyo n'ibyo. Nkabona rero yuko ako kantu ko gusaka ijoro yuko jewe amonavye ngo nayuko koza kugururira miryango cyane cyane rezate ku bantu bapfi ibinini. Murakoze.
Amakenga afise nuko hariho abashaka kwikinga mu kiza bakinjira ngo ruhusha barusavye ku telefone gusa kuko ibyo umushyiranganje yatubwiye yatubwiye yuko ashobora gusaba ubusha ku telefone agaheza akinjira. Yoro telefone ubutariwe tubimenya gute? Icyo nicyo mbona ko harimo amakenga jenga proposal yuko yakuba ho mushikiranganje ahubwo no duha telefone en permanence telefone abanyagihugu bakayimenya kugira ngo okazo hindiye umupolisi canke ubundi muntu wawe ushobore kubaza yuko mu byukuri uwo mupolisi afitiye icyo cyo dufasha gusumba yuko umupolisi wari wese ashobora kwinjira mu rugo rw'umuntu kumbure atayo manda yazanye ari telefone yonyine yakoresheje
nk'uko mwavuze yuko mushobora kurondera amakuru biciye no mu majwi yoba yafashwe communication jewe ndamaze kumva yuko hari abantu babahinga bazi gusubiramo umuntu nka Karorero wahoze arongoye iki gihugu cy'u Burundi uyo yagenda numvise umuntu bamusubiyemo utashobora gutandukanya ijwi ryiwe n'iry'uwo muntu yamusubiyemo ubwo ntimubona ko muzohava abantu bagwa mu kaga kubera kudodoberezwa kuko amajwi babo bahinguye cyangwa ari bihimbano ariko baragira
kiretse ibyo umugwe w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'ubutungane wemeje ko hari abawituye basaba ko ivyo vyahinyanywe vyobangira kuko biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Felix Niragira yavuze ku izina ry'uwo mugwi yavuze umuhuza w'abarundi umushingwamanza Fabien Segatwa hamwe n'abandi bakorera mu gisata cy'ubutungane. Ivyo rero ngo hari n'ababona yuko bihonyanga agatega kakiremwa muntu n'amategeko mpuzamakungu.
Muri abo hari abavuga ko ihinyanyurwa byibwirizwa tunganije ije guhonyanga agateka kazina muntu ke ari n'abavuga yuko ije guca kubiri n'ibitegekanije mu ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo 2008 no mu mategeko mpuzamakungu ajyanye n'agateka kazina muntu mu ngingo ya 19 hari ndetse n'abavuga ko rigiye ahubwo gusubiza inyuma intambwe urugera amategeko n'amateka ajyanye n'ubwigenge agateka kazina muntu cyari bigeze ko ikindi nuko abahuriye ndetse mu gisata cy'ubutungane basa n'abatageza bumva kumwe ihinduka niyongwegwamo k'ingingo zimwe zimwe zigize integuro y'ibwirizwa.
Umushikiranganje w'ubutungane Emero Rantine Kanyana avuga ko iryo tegeko atabirije guhohotera nk'uko bamwe bavyibaza naho ashobora kuba agahaze kuri iki canke kiriya nko mu bindi bikorwa mu gihugu yemeza ko iryo tegeko ryari rivize vyinshi ribuze uravye igihe igihugu kigezemwo.
Iyo twavuye aho tugeze niyo tuko turaja turahabona bavuga ngo nta mwongo buri sato ibidahitswe yashobora gushika hakaba agahaze kuri uyu canke kuri uriya ni nk'uko no mu bikorwa by'izindi nzego zose ishobora gushika akabagahaze katagenze neza no ngaha mu nama nshingamateka inama nibaza ko zitama zigenda neza iminsi yose ntashobora gushika akaba agahaze rero iri tegeko ntiwamenyesha ko ritaje uhohotera uyu canke kubera yuko mu by'amategeko haravyaha ikitanditswe ntikiba cyane kandi uko zikitanditse umaze kuja nyuma y'umurongo ubuhohotera rero umwenegihugu bimwe rero birengeje n'urugero.
Abajijwe gituma hari byo leta y'u Burundi yifuje guhindura mu itegeko ryaherukwa guhinyanya mu kwezi kwa kane 2013 umushikiranganje w'ubutungane yemeje ko ari kubera ibiguma bihinduka mu gihugu no ku isi Kanyana akavuga cyane cyane ibijanye n'iterabwoba ivyo navyo bikaca bisaba ko amategeko ashyirwa ku gihe kugira ntihazogire ikiboneka n'igitorego umuti kandi cyo riko kirahungabanya umutekano w'igihugu. I Bujumbura Remunzi Imana ijwi rya Amerika.
Abanyagihugu muri komini Rumonge intara ya Rumonge nyine banyanyizwa amatongo yabo kugira ngo yubakwemwe amazu y'abahoze muri site ya Gitaza na Kashi basaba gushumbushwa canke bagasubizwa amatongo yabo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Alain Ivira Nkunda akoresha ijwi rya Amerika mu Rumonge.
Icyo kibanza abo banyagihugu bo ku mutumba wa Mayengo muri zone Kigwena batanze kugira ngo gishigwemo iyo miryango 174 mu mamo bari bumvikanye n'abajejwe intwaro ko imbere yuko iyo miryango iri mu yashikiwe n'ivyago vy'umwuzurira w'amazi mu 2015 mu makomini ya Muhuta na Bugarama bategerezwa kuhashikanwa ari uko bahawe ishumbusho y'ikindi kibanza muri kino gihe abo banyagihugu Benecho bavuga ko barenganijwe kuko amasezerano takurikijwe. Epimac niyo nkuru arayaga.
muri make icyo ni ngombwa kuko nacyo gituma amasezerano yabayeho icyo cyangwa kibanza cy'ambere kibanza nk'iki uko umuntu wese yatakaje barakwemereye ko ubwatsi byonyaruka kugira ngo byishyure kugana ingorane inzara ubu rero aho kurima naho usanga ko bakwihutira ku hantu ho kurima amasezerano ya mbere aho kurima hangana n'ahantu batakaje tuzashobora kumenya ngo yasore ingorane ibyo rero bikazatanga ikindi ingorane
abo banyagihugu kandi babaye butanga icyo kibanza ubu bavuga ko bafise akababaro kuko icyo kibanza bahora bakiranguriramo uburimyi butandukanye nk'ubw'ibigazi hamwe n'ubw'ibindi bitegwa mbumbarugo mu gihe cya none ukubaho n'abana babo ntibicoroshe Petero Bucumi yitanga kwa karorero
b'amatongo turayaronka mugabo k'amajambo make nk'umuri kiyaya abanyagihugu benshi n'abiri ni turaronka turayaronka mugabo ikibazo kiguma kihari kwiyumvira nk'ubu imvura ihagenda ikibishike agacasi kagira tutararonka amatongo urumva kiguma ari ikibazo inzara ni ngombwa ihabe icyo kibazo mu miryango cyane nari n'imyumbati ibigori ibiharaguko n'izindi mbuto zitunga umuryango uno munsi nk'aha ndiko ndavuga nta n'imetero n'imwe usigaranye ntushobora kurima kuko aha hantu dusanzwe mudukora aho twaba dukorera niyo bataduha amatongo mu buryo bubangutse kizoca kiba ikibazo ni ukuri ku bwanjye n'ubu nyine kuko leta n'umubyeyi wa bose yogerageza ikaraba uko kuntu ayo matongo ashobora kuboneka
kubera agashavu abo banyagihugu bamenyesha ko bakaramuka bakwije amezi atatu batarakomoregwa ahandi bashobora kurima bakimbura biteguye kwandagaza n'uruvyaro rwabo mu biro vya komine Rumonge n'iki ntije Devote avuga ati
twazifuta ko twazandagaza ku bice binini kubera inzara ari nyinshi ariko turasaba turimane twazandagaza ku bikomine kandi tukaba dufite aho turimo twatabayeho nabi tutaraba aho turimo kubera turimo tugafungura neza n'abana bagafungura neza byatwaraza twifuza ko leta yagaha aho turimo byatworohere ko tubona aho turimo kandi n'abana bacu tubaronse nyine bagiye mu nzu bafungura
mu ntwaro basaba iyo miryango kudatwagwa n'ishavu kuko bariko barabatororokaniriza ibibanza bazorimamo mu minsi iri imbere Elasme Hakizimana n'umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro na karanga
ukuntu batanze kijya kibanza barabaye amasezerano banumvikana neza ko abo batanze ibyo bibanza hajya bubatse hirya site bazoronka amatongo bazorimamo bisunze uko aho batanze hangana nuvuga yuko mu nibarime ibyo biri mu nteguro kandi nize ko bazobinezererwa kuko byarateguwe neza kandi umasezerano arabizi niwe barihangana gatoyi ariko barondera aho bazoba babashira n'ibyashoboka bazubahereza nk'uko babisezeranye kandi birahari birazwi genose bako kwihangana bihangane byiza niko boronka ahantu bakubita isuka ibyo bemerewe bazobishyitsa nako turababaye kuko bose byiza umuntu ari ahantu kumbure atagira ahakubita isuka icyo kintu turacyitwarike rwose kandi kiri ku mutima kandi turizeye neza yuko kitova mu nzira
tumenyeshe ko abo banyagihugu babaye bushyirwa muri icyo kibanza cy'imayengo hari haheze imyaka irenga ibiri baba mu mazu y'amahema muri kino gihe nabo bagasaba ko boronswa aho borima kuko badashobora gufata ingendo bajya kurima aho basize amatongo yabo mu makomine ya Muhuta na Bugarama mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Alain Yves Irankunda harakinuye no nkuru yiwe cyo kimene n'izindi zose tuba twaje bashikije mushobora gusubira kuzumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trouve wa akaburungu ukom mukanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya biranugwanugwa ko ari byo
reka nibihu
ngo nibihu akarira gikomeye
ndakubwiye ko atari byo
nibyo
nibyo
reka sibye
edupingi
edupingi
utangike
ne mupinga mupingi wumvise ijwi rya Amerika irabeshe ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru iri kwerekana cana cana ko gose ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko atamukirisu wo muri paroisse ya Ngozi iyo muri yo ntara nyene ya Ngozi turi mu gihugu cyo Burundi azusubira kwinjira mu isengero yambaye impuzu ngufi canke itabutse izo bita déchiré mu gifaransa muti vyo bari kuri kugira ngo abantu bo mu ntara ya Ngozi bafatigwe iyo ngingo yoyo vyahereye hehe nimba ari kuri mumenyesha makuru wacu I Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye umuco muri awuronka muri no nkuru
Kumbuka ngurukana bumenyi bivugwa ko ari tangazo ryashizwe habona kuri uyu w'Imana uheze rivuga kubijanye n'inyambaro zibujijwe kwinjira na mwisengero haba ku bakenyezi cyanke ku bagabo bo muri paruwasi ya Ngozi muri yo ntara izo nazo ni nk'amakanzu cyanke amajipo agarukira haruguru y'amavi impuzu zifata ku mibiri cyanke izindi zose zo kwerekana ibice bimwe bimwe by'umubiri kubigeme n'abakenyezi ku basore n'abagabo naho hakabuzwa amapantaro atabutse zimwe bita déchiré mu gifaransa cyanke ngo bambara impuzu zituma haboneka agahuzu ko munsi nabo babambara izikwije barabuzwa kwambara iziri ku bimenyetso by'imigambwe cyanke indi migwi ibi biriko birahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi patiri mukuru wa paruwasi Ngozi Silas Nyandwi ntabihakana avuga koko ko byari mu bigize inyigisho zari zitegekanijwe gutangwa kuri uyu munsi w'Imana ariko rero aho umuntu ashobora kwibaza nimba patiri yashatse gukebura abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi kuko bo bafise inyifato mbi mu kwambara Patiri Silas Nyandwi avuga ko bambara cyo kimwe nabandi bo mu zindi ntara ariko ko yashatse gukinga ku mici imwe ishobora gutiturwa n'indi yo mu bihugu vya kure na cyane cyane iyo kwambara abantu bakikwiza nk'uko akaranga kabo kari
bisanzwe nk'uko kwa handi hose mugabo urabona hariho ibintu bijanye n'akaranga bipfa handi kusanga tukicara bimenyera umuntu rero nini jojo saragira ati hari ibibereye n'ibitabereye cyane cyane mu gihe cyo gusenga ndetse no mu gihe cyo gusenga ku muntu w'Imana w'umukirisu hariho bimwe bimwe bijanye n'uburanga umuntu agira ati akakaranga ntikajanye n'umuntu w'umukirisu iyo nyigisho muri rusange tuba twari twayishikirije tugira tuti ko abakirisu tujejwe bo muri iyi paruwasi dusanzwe tubaha inyigisho kandi bakayakira ati niyo twayibashikiriza
patiri mukuru Silas Nyandwi avuga ko abakozi ba leta hamwe n'abadandaza bo muri iyo ntara ya Ngozi aribo basavye ko yogarukira inyifato ijanye n'inyambaro igihe bariko bararonswa inyigisho mu gihe cya Noweli iheruka nubwo bivugwa ko uzosubira kwinjira mu isengero rya Katolika yo muri iyo ntara atambaye ku buryo bwikwije nk'uko bisabwa azosohoka warongoye paruwasi Patiri Silas Nyandwi avuga ko ibihano atari byo bizoshigwa imbere kandi izigiye ko bizoshigwa mu ngiro atanga uvuzi bayemwo
izo sizo twacanurira gufatira ko kuko turazi yuko bazozifatamo neza kumura ngo dutera amakenga ni nabo babaza gusenga aho kumure baje bavuye ahandi abo nk'abakirisu b'Ingozi n'abantu bakira cyane cyane ikintu kibagiye bakumva yuko ari ikintu cyo kugira ngo Imana isonegwe ingoro y'Imana isonegwe si ibintu bikunda gukenerwa yuko umuntu arinda kugira ngo wende kubishyiramwo n'amategeko ingufu nk'izo turazi yuko bazabitunganya neza kandi bazabifatirako
iyi ngingo yaravuzwe ko ibitari bike ku mbuga ngurukana bumenyi tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse duhere kuri uyu avuga ati ku bwanje ntahura ko kuba kanaka yo kwambara atikwije kandi akaja mu bantu bidaturuka ku bukene bw'ingingo zibuza mwene izo nyambaro namba ahubwo biva ku kugene nyene kwambara atahura ibijanye n'inyambaro ziwe noneho rero gapatiri iyo ubundi wogwije inyigisho gusumba ingingo uwatahuye agahinduka kanatsinda burya bavyumvamo kujya nyene uyu nawe avuga ati ndashimye ingingo y'uwo mupatiri kubera abarundi bamye bambara bakikwiza rero aho ikizungu kiziye kikatuzunguruka twibaza ngo kubegwa no kwambara ngufi cyangwa izifise udutoboro dusome n'uyu avuga ati ku isengero ryitiriwe umushaha mweranda rya Katolika mu Gihosha aho sengera hari ingingo yafashwe haraheze imyaka ibiri patiri waho yabona bigeme baza gusoma ibisomwa by'Imana kuri altari baza batikwije bambaye impenera yaciye afata ingingo yo gusonesha amakanzu yera maremare ku buryo uzi imbere gusoma yambara kikwiza no ku isengero rya Katolika nyene riri ku musozi wa Siyoni Gikungu mu birori by'abana baraganira basanga baza bambaye batikwije abapatiri baho baca bafata ingingo yo kuza barasonesha amakanzu ajanye n'ungo rubanza maze izo mpenera bakazambara batari mu ngoro y'Imana cyanke mwari muzi ko amakanzu mu baririmvyi mu maparuwasi menshi yavuye kuki uyo mupatiri yakoze ku mugaragaro ibyo abandi bapatiri bagwanya bihore uyu nawe aritwengera ati hihihihi uyu ndi nawe ati uwo mupatiri aragaheza gigwa kuko akoze igikorwa cyiza cyane ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Mwezo wa Trudiane Ndonse arakenuye mkanamwe mufisi binugwa nugwa ahiwanyu mu biturungikire kuri radio yacu arubaze gmail.com kukiramenyesha makuru bacu baducukumburire na Lidiane Nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Innocent Kimenye yegeranije amajwi yakoze hamwe na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu twemi tuti muranigwe
abandanya kutwumviriza mu kanya gatoyi cyane kari imbere itsaha 12 urumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza imi